Hii mumva ni Radio Ijwi ya Amerika. Mwineza nchuti, muteza matukui gano vizijuji ya Amerika risamina ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turikene kirezo gya mirongo ibiri na gatanu z'ukwezi kw'indwi muri 2015 mu 2017 ndetse ya 18 muri kumwe na Jodiane na Hazwe ndongoye ibiganiro vyo no mwanya.
Abana batateguwe mu mutima barumvise ku rugo rwabo rufutitse. Bega ayo matunga ari ngaho na yuwo mugabo ni byo umuryango uwo munsi abana bacha bavuga bati none ga papa kwiba bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjwe turagukurikiye turabitaye.
Uyu no mushinga ntahe David Ninganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana mu Burundi soje paye mu pfunyapfunyo avuga zimwe mu ngaruka zizokora kubana ari nkamwe itegeko ryo mukuru igi guca Burundi ritegeka baserugo kubakana n'umfasoni umwe mu gihe bafise abarenga babiri ryoshirwa mu ngiro uko rudiri biri mu vyo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Imbere y'idonido y'ivyo ndababwiye n'ibindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko bashikiranganje bajeje intwaro yo hagati bo ku mugabane w'Uburayi n'uwa Afrika bari mu nama mu gihugu ca Tunisia mu ntumbero yo kuganira ku bibazo ca bimukira bava ku mugabane wa Afrika binjira ku mugabane w'Uburayi baciye mwiba hari Mediterranee abenshi muri abo bimukira bakaba baturuka mu gihugu ca Libya. Mitangazo abashikiranganje basohoye kuri no wa mbere ku mugwa mukuru wa Tunisia batangaje ko bumvikanye ku buryo bagiye kubikora harimo no kumenyesha bimukira ku ngaruka zo kugerera bidaciye mu mategeko gusubira iyo baje bava ku bushake bwabo mu kwibaza kandi gituma bimukira bava mu bihugu byabo bakongera bakagwiza urudandaza rw'abantu. Abashikiranganje bitabiriye iyo nama bava mu bihugu bya Algeria, Autriche, Chad, Misiri, Ufaransa, Hudagi, Utaliano, Malta, Niger, Slovenia, Tunisia na Estonia. Ishami ry'umwe bw'ibihugu bya Buraya rikamenyesha ko gemeye gutanga inyigisho n'amafaranga kugira ngo imbibe z'igihugu cya Libya zishobore gucungegwa kurusha. Mwomenya ko abimukira bashika ku 84,000 ari bo binjiye mu Butaliyano mu kiringo cy'amezi atandatu ya mbere y'uno mwaka. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika batangaza ko bariko baritegura gukora ikindi gitero cyo guhagarika misile zitegwa n'igihugu cya Korea ya Ruguru. Ivyo vyatangaje n'umuvugizi w'igisirikare cya Amerika kuri no wa mbere yawo yavuze ko ico kigwanisho kizotegwa vuba giturutse mu buraruko bushira uburengero bwa Alaska aha muri Amerika. Ibikorwa nk'ivyo byari byakozwe mu ntango z'uku kwezi nyuma yaho Korea ya Ruguru ikoreye igitero cya misile cyatangaje n'abahinga ko ari igitero cyari gushobora gushika muri leta ya Alaska aha muri Leta Zunze za Amerika. Intumwa idasanzwe y'ishami mpuzamakungu ya ONU mu mugambi w'amahoro mu karere k'Abarabu, Nicolas Maldenov, asaba ko haba gutorera umuti vyihuta ikibazo c'intureka zibera ku musigiti wa Al-Aqsa asanzwe hazi ku izina rya Mont du Temple mu gisagara ca Yeruzalemu. Maldenov yabwiye amenyeshamakuru inyuma y'umubonano wabereye mu mwiherero n'abagize inama y'umutekano ya ONU ko ari vyangombwa ko ico kibazo gitorerwa umuti bitarenze kuri no wa gatanu. Maldenov yongeye avuga kandi ko ingingo yashinzwe kuva mu 1967 Yerusalemu yokingirwa yateye akama abanyisiraeli n'abanyepalestina guhagarika ibikorwa byo gusotorana abasaba kwihangana. Tukibutsa ko haheze iminsi mike gusa intureka ziyongereye hagati y'abanyisiraeli n'abanyepalestina inyuma yaho Isiraeli ishiriye ibikoresho byo kuzibira n'ibyo gufata amasanamu muri ico kibanza ceranda bivuye ko hari abapolisi babiri ba Isiraeli bahagandaguriwe n'abagabo batatu b'abanyepalestina. Iyo ngingo Palestina yarayiyamirije yongera kandi ituma intureka ziyongera ku bacungereye umutekano muri ico kibanza. Nchuti wa kunzi bijugi Amerika muliko mula tukumva kwe FM 94 ni bici chenda na FM 94 ni bici wili Muburundi no Repubulika ya Demokarasia Kongo mu Rwanda mula tukumva tango manzi kwe FM 104 ni bici bitatu ahandi mushora kutukumva ni kurubuga gwa internet ya chari uwezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kurubuga gwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ndana bahanikaze mu kiganiri wanyu mu ntara cibanda ku makuru avugwa mu makambi no mu ntara zigizigi ugucu Burundi ishami rya Onugita Himunzi ACR gerayiri tanze isoko ryo gukora ibizuku bikoreshwa mu guteka ibiribwa mu makambi ya gategekanyo muri zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusenda hiri majepfo intara ya Kivu ni mu ntumbero yo gukingira ibidukikije inkuru irambuye no munyamakuru wacu Vedaste Ngabo akoreje ujya Amerika aho mu Rusenda
Hijya no hino ku mabarabara avibaraka na uvira ugenda usanga harunze amasteri y'ingwi ziba zitegerejwe kugemugwa mu nkambi yo mu Rusenda aho inyinshi muri izi ngwi abaturage bo bakongomani bazitema mu mashamba ya kimeza abandi nabo bakazitema mu biti by'imyembe bityo bigatuma amashyamba agenda arushaho kurangira muri sekteri ya Tanganyika inkambi ya Rusenda iherereyemo mu rwego rwo kurengera ibidukikije ishiramwe ry'umuryango w'abibumbye gita w'impunzi hase yeguriye zimwe mu mpunzi z'abarundi isoko yo gukora ibizuku bikoreshwa mu nkambi z'agateganyo kugira ngo bizaba afashe izi mpunzi zatangiye uyu mushinga wo gukora ibizuku kugera ku ntego yo kwigira no kurengera ibidukikije ziyemeje
ubu kusho no munsi trafisi ubushobozi bwo gukora itoni zirenga 23 ku munsi bivanye nuko makere zihari hanyuma nta bushobozi bure ukabije turaronka cyane guretse gusa ko dufise abantu babitugurira ari nka sere mu ntumbero yo gushaka kugabanya guhonya ibidukikije n'ubwo baracyibite cyane cyo gituma hasere yafashe ngo kugira duhura ibyo ibyo bizuku twa turakora nga mu ntango batubwiye yuko bakwiye bagira batangure gutanga bizuku mu nkambi mugabo byabonetse yuko bigifashe bizofata umwanya muremure kuko abarefugee ni benshi ariko tubahisemo kuduhereza amasantre da amasetre de transit na make asanzwe yakiramo abarefugee bajyava mu mpinga itandukanye no kuvuga ubu batubwiye ko tushagweza kwanza za kavimvira sangi hamwe na mongemonge
inamoro Claude numwe mu banyamuryango bagize irishyiramwe rikora ibizuku avuga yuko kuvaho batangiriye imirimo yo gukora ibizuku uko badashobora kubura amafaranga yo gufasha imijyango yabo nubwo bakora urugendo rurerure rwo kujya gushaka imyanda yo gukoresha ibizuku muri territoire ya Uvira na Fizi
kizuku iyo ndagikoze kiramfasha mu buryo bwo kugicana kiramfasha mu buryo bwo kuronka amafaranga mu buryo bwo kwambika umugore mu buryo bwo kwiyambika ndetse mu buryo bwo kuyungunganya mu duce rutandukanye intambamye nazo tugenda duhura nazo nkajyewe muri service y'iwanje ni kuvuga yuko mfata ibirere birebire cyane ni kuvuga yuko njya mu mihinga itandukanye yavuye ko materi va mu mihinga myinshi cyane materi turayikura aho bita MCC ndetse nkagenda za Sebere nkagenda ahantu bita za Mukinja Simbi Katanga njya guhiga mu materi imyavuye yose niyo tugenda twegeranya ahiri hose ndetse tugashika n'ahantu atandukanye tugatanga amapubero kadarushira mu ijya myavu bakubura cyangwa ijya myavu ibaraboreye ahantu nko mu kinogo cy'inyabarega byose tukayegeranya tukayitegera mifuko kayihingura twaje gushira ku ishanti hari n'amaproduit dushiramo kugira ngo brikete be yavamwo
abanyamujyango birishiramwe rikora umurimo wo gukora ibizuku mu nkambi yo mu Rusenda uko ari 70 basanga bagifite imbogamizi muri uyu murimo bakora bitewe nuko hari ibikoresho bifashisha mu gukora ibizuku bagenda babura nkuko twabitangarijwe na Iranzo Olivier umuyobozi uhagarariye abakora ibizuku muri iyi nkambi
je nkuse ukirishira hamwe mbona ko ibikoresho ari bike cyane kuko dufise murabona yuko nk'amabase dukoresha base en plastique nayo ntakomera cyane kwera ni ibintu baguma baponderamwo nubwo ko ibintu bitakumanyagurika ofite nta bikoresho dufise nta mabido nta mabase nta biki twasabye ko twasabye ko ashaka kuturozanira na afritanki nk'abi gatwungiriza afritanki nihari bo nibazo cyane tugaduhura navyo ahubwo tugasaba ko nk'uwo kumva ibyo twa turakora ngako ni projet tubona ko ishobora kuzofasha abarefije igafasha kandi nabandi baba nyuma y'ikambi uwo kumva akakamo kiwasha kugira app akaza kadufasha nacanse kunjye ni modoka kuko modoka cyake atugora
kurundi ruhande imwe mu mijyango yo mu nkambi yo mu Rusenda yakoresheje ibi bizuko itangaza ko hari utunenge bigenda bigaragaza ugereranyije n'amakara cyangwa se n'ingwe basanzwe bakoresha
edukarora cyana kuko nk'aho bazipokeye ugiye ukaguruduka ugatekanya na za tayize wawe tuzanga wokoye umuvuko w'amakara mugabe byo bizuku oya ocana ne bizuku na 33 nkona yibarage tarasa n'imeshe ko bica bigira ubunyota kwishi muziko bigatuma bya bizuku bica bituba kubera ubunyota kwishi ruhunguruka
tubamenyeshe yuko hari nibindi shiramwe ry'abakongomani najyo giyatsindiye isoko yo kuzakora bizuku bizakoreshwa mu nkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 30,000 bedatsengabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda aho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Na bice ku masonga nk'itangura abana bavuka ku bagabo bafise abagore benshi barahaye bitura amashiramwe abavugira ku gutinyira kazoza kabo ni mu gihe batabona ingene bazobandanya kubaho mu gihe base batobandanya babana na banyina babavyara ari nk'amwe itegeko ry'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ritomora ko abagabo bakanye n'abagore benshi batora mwumwe bakanye ryoshirwa mu ngiro abarongoye amashengero n'amadini hamwe nabo mashiramwe itaho ineza y'abana mu kiganiro kiko kibera muri studio y'Bujumbura babona ko leta yo kwihuta gushiraho ingingo ziherekeza iryo tegeko reka umunyamakuru wacu Diane Ndonse atubwira abo bari kumwe muri studio y'Bujumbura hama twumve bimwe mu byo bariko barayaga
utangure twakira abatumire Patiri Pierre Sengiyumva mukora mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabahaye ikaze mu kiganiro
urakoze cyane
ego duye nikaze kandi David Ninganza umuyobozi w'ikigo citaho ineza y'abana soje paye mu funyafunyo namwebwe turabahaye ikaze
ndabaramukije
ego turabaramukije mu batumire buno munsi twari twiteze umutumire wo mu idini ry'abayisilamu ariko ntiyashoboye kuboneka twizeye ko igihe azobonekera yuko nabo nyene tuzobaha ijambo twibutse abatwumviriza ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho no munsi tuza kuvuga kubijyanye n'itegeko ry'umukuru w'igihugu cyo kubaka n'umugore atarenga umwe nkuko amategeko abisaba itegeko rifise utunenge tutari duke muri utwo aho tuza kuvuga kubijyanye n'indero y'abana duhere kuri mwebwe murongoye ikigo citaho ineza y'abana mbega uyu munsi muri utwo tunenge hari ingorane none abana baragira basanzwe bavuka kuri ababyeyi babafise abakenyezi benshi
mbega intambara ihera mu rugo iyo umugore amaze kubwira abana ati nyabona bibondo papa arantaye papa itekure mu bwiye uko aduta agiye kubaka na maragarita twibwire rero none tujahe urumva rero intambara ishitangura hagati y'ababana na se papa umenye ko ibi bintu ari mama yabirondeye umenye yuko ibi bintu ari twe twavoma twubaka inzu turi kumwe na mama ivyo ni ugomba kuzana sipsi kuko abana bo iyo bivuga ngo itegeko ry'uko se arongora umugore umwe icyo si ikibazo cyabo ikibazo cyabo gica kibiki ama entere mbega iyo tegeko riraza kwerekana amatu nyine azogenda ndagwakarorera igihe bazanye itegeko rikuraho ubugereko kugira ngo nihagire umugerego yihagira ibya shebuja cyangwa shebuja ace afata ati nyabone ko bigenze uko reka nce ndaguha duke bacho bavuga ati umwe wese aho yaragitse ntarenze isuka umugerego yaca agira ati bon baranyubahirije kuko ngumaho nari ngeze data uja ntaca mponyora kandi na nyine itunga yaca agira ati baranyubahirije kuko wa mugerego ntaca avuga ati ngo tugabure turavukana uwo mugabo rero mu gihe atarinde itegeko rije kumubwira riti nyabuna genda wubake n'umugore umwe mu gihe ata texte d'accompagnement zerekana ingene ugo rugo rundi ruri protege kumbure bamugire
n'abaciriyemwo ariko hasanzwe hari itegeko rivuga neza ko umugabo ategereza kubandanya rera abana
nakubwiye ko umwana arerwa n'abantu babiri twikundira uyu mwana umwana akeneye se akeneye na nyina hari ivyo nyina adashoboye bikorwa nazi hari ivyo se adashoboye bikorwa na nyina urumva abo bana ico bagiye kugihomba ico ni cambere hanyuma ikindi kigira kabiri hari umugabo azovuga ati ubu rero wa mugore we ntukirimwo aba bana nibaze ndabarere mu bandi hari naho washaka ni abatore we bivuga umukenyezi wari azovuga ati ubu rero shaho wagiriye ndakubura wizanisha abakiri bato ubiteye kurira kungarukaniye genzo ne bari abana ndabashire mu bandi uri wa mugore namenye yacu abo bana baje kubana neza na wa bandi mbiga sintambara igirihere muri ugo rugo
ego nababajije ego nababajije ariko nti mwibwe ko musabe mukurikirana abana harabamaze kubitura kugeza ubu
bariho baratwitura kubera ubwoba ugambere kandi
batinya kazoza kazobashikira
baratwitura batinya kazoza cyane cyane babakeneye nico gituma navuze ko harya insiguro zikenewe insiguro zirakenewe kandi insiguro zirimo ihumure kandi insiguro ziteza kubwira abo bagabo erega kuva mu rugo rumwe kugira je kuba kurundi ni kimwe ariko yategerezwa kwerekana garanti akavuga ati nubwo ngiye kubakana uyu mugore aba bana nabyaye hariya nzobarira ukunuko nahora ndabigisha sinzobiheba nahora ndabari harasyo sinzobiheba ariko nimba vuga ati ah mwabana mukaba mutemeye kunkurikira ngo musige nyoko ngaho kimundondere ko minerval kimundondere ko impuzu kimundondere ko ibindi urumva muri ico gihe rero babana tugiye kugira igikorwa kinini
Ego reka dujambo patiri pia sengiumva kiliziya katoliki sanzwe itemera abagabo batunga abagore umugore arenga umwe mbega mu gihe umuntu aje akumva ijambo ry'Imana rikamunyura umufasha gute kuvana nabo bagore
kugira ubugeni twebwe ibyo twemera nuko ari Imana yabishatse ari umugambi w'Imana iyo mana nayo niyo yaremye abambere abavyeyi bacu bambere ibarema ari umugabo n'umugore Imana irabahezagira ibabyira iti gende murondoke. Iyo mana ikivuga iti umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe abo babiri babe umubiri umwe. Hama na Yesu amaze kuza ku isi nawe nyene yarigishije aho yigishije avuga ati ntibaba bakiri babiri rero babaye umubiri umwe ntihagire utandukanya ab'Imana yo nyene yifatanirije. Tubwire muri Ekleziya ya Katolika ingendo niyo. Nuko umugabo agira umugore umwe busa ntabindi. Uno munsi rero turashimira cyane leta y'u Burundi kukigorira kiragira ngo mu miryango habe ingendo y'ukuriyo habe ico no kwita discipline mu miryango
ni kuvuga iki kora ku ijambo ry'Imana naho nyene
iri kifasha abantu muri ubwo buryo kushika ku rugo rugero turakenguruka cyane igikorwa leta iri kirakora twebwe hari amategeko muri Ekleziya amategeko amwe ari mu ngingo y'1948 kuba afite igitabo cy'amategeko ya Ekleziya kugira hebe turabanza kuraba uwabatijwe n'utabatijwe ibyo birabamo ubu rero harageze kwa heba agasigara numwe hari abana twebwe uko twahora tubigira nuko abo bagore bose turabakira tukabumviriza n'uwo mugabo akaza tukamumviriza hama uwo mugabo agaheza akatwereka ingene abana b'uwo mugore wa mbere bazobandanya babaho bakiga bakaronka ibizobarera bikabashikana mu bigero hama n'uwo mugore wundi asigaranye naho nyene akatwereka ingene abitunganya no kuvuga n'urugendo tugenda turamufasha kugira ashobore kubatunganiriza bose ntagire n'umwe arenganyo mugaye ikibazo kindi rero gikomeye n'iki iyo afise abana batarakura abana batararenza imyaka 6 kumbure batarashika mu bigero batarashikana imyaka 18 twe dufatire ku myaka 6 bakeneye urukundo cyane gwase n'urukundo cyane gwa nyina
turabigaruka ko tubanze tubaze gatoyi David mwebwe mu rongo y'ikino kigo cyitaho ineza y'abana ibyo patiri ari karavuga niko leta yari kwiye kubikora
ego ibitegeko nta numwe atarinezererwa naje nabivuze ko itegeko ni ryiza itegeko riba ribi mu gihe ridashigikiwe mu gihe ridashigikiwe nyingi zirishigikira kugira ngo ntihagire ubaho adatunganirijwe hanyuma rero byukuri mu ntango nakubariye nti mbega ni itegeko riraba umugore n'umugabo oya ni itegeko riraba umuryango hariho umugore hariho umugabo hariho abana hategerezwa kuba insiguro nyinshi ku rugero rutandukanye n'uburyo reka ndakwereka bawukanisha sentare iri kiyahukanisha umugore n'umugabo bakeneye ko bavana kuko bitagishoboka ko babana bavuga bati imbere yuko twahukanisha abantu tugira ico twita intérêt supérieur de l'enfant dushira ineza y'umwana imbere ko twahukanisha none ubuho imbere yuko umugabo umwe kuko baravyumvise bavuga bati uyu mugabo byiza yotora umugore wa mbere ariko tuma n'uburenganzira bukatora uwashaka urumva no gutora mugabo mbega wa wundi adatowe bavuga iki itaye kurivuga iki kuri kwa gukingira abana je niwo ngaruka ko kuko n'ubundi bagwe ni baragore biwe n'ubundi
itegeko yatomwe neza yuko abana bateza kuregwa na se igihe basanzwe banditswe kuri se
icyo tegeko nuko ico nako nico rero nagomba basigurire abantu bumvise babana ituma bazi bazubwoba babana bo bari kuravuga bitura bamwe bafite ubuhe barazi yuko nyina buca so ku rugo akagenda hanyuma se agaca avuga ati bibondo nimuze musange aho ndi ubu urugo nuru abana batateguye mu mutwe abana batateguwe mu mutima barumvise ko urugo rwabo rufuditse hanyuma hari n'ikindi nakubwiye aho amatata ahera mbega ayo matunga ari ngaho na y'uwo mugabo igome n'ibyo umuco w'abarundi tubyandika ku mugabo mbega n'ibyo uyu mugabo n'ibyo urugo n'ibyo uwo muryango uwo munsi n'abana bacu bavuga bati mbega none ga papa kwiwa bironderanye na mama uyu munsi rero turajonjwe turagukurikiye turabitaye rero ni handi patire yaravuze ati tuca tubabwira ko bategerezwa kwerekana ingene bazorera abo bana bisoko ari ntabwa bahebwe n'ingene n'uyu muntu azotunganirizwa mugabo cyane cyane aba bana
iwanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mwavuze ko bikwiye gutegurwa patiri ngirango yotubwira uko basanzwe babitegura nubwo twari twiteze ubuseruka idini ry'abayisilamu na batashobora gushika hano kugira ngo dushobore kuvuga nako tuzomuha kanya na wakatubwira uko bisanzwe bikorwa iwabo mwebwe mutubwire mwebwe mwashitse hano abo bana rero musanzwe mwategura gute
aho notangurira nuko twebwe abantu twahora twakira cyane n'abantu baza kubera bakozwe ko ni jambo ry'Imana baza babishaka hariho nabazi umugabo n'umugore bamaze kumvikana bo Umunsi rero ni itegeko itegeko ni itegeko bategerezwa kugira ibyo itegeko ribasaba uno munsi ingene rero jewe niyumvira ingene tubona byotunganywa n'ukuhe n'uko bwa mbere iryo tegeko bobanza bakaraba ineza y'abana kuko abana nta ruhara na rumwe bafise ko kuzira amakosa y'abavyeyi babo abana ntibarimo iyo neza y'abana rero niyihe niyuko abana baraba ko abana bazoronka ibyo bakeneye byose
babirabe gute
ica mbere boronka ni ugo rukundo rwa se na nyina baca bavuga rero bati umugabo ikintu tumubujije ngusubira kuvyarana n'uyu mugore bw'abana bazoronka uburenganzira bwo kuronka umwanya ukwiye wo kubana na se wo kubonana na se bino umwanya ukwiye wo kubonana na nyina mbere binakenewe bakabonana mbere na se na nyina bari kumwe mugabe ikibujijwe ni ryabanga rituma bavyara abana iyo niryo rya mbere rica ribuzwa hagati y'uwo mugore n'uwo mugabo
none gapati nk'abantu bashobora kuba bahura gutyo oye zo nkomezi zashaka kuboneka yuko iryo banga ryo bashobora kutarishikako ngiye bashaka kuguma bahura gutyo kandi afite ibyo bahuriya ko
barababuza ibibanza bahuriramo nivyo umuvukanye ariko avuga iryo tegeko rirazana ibintu biriherekeza ngo babwiye bati mukeneye kubonana umugabo n'umugore n'abana bari kumwe muzohurira mu bibanza no vuga mu gifaransa public ahantu hahurira abantu benshi ngo bazohurira ku isengero bazohurira ku isoko nawe na barundi ntibarashika ibyo bintu bo bigirira aho hantu yego ndacabandanya
ndabacunga kugira ngo barabe ibyo bibanza bahuriramo
ico nico coherekeje iryo tegeko kubumvisha akamaro k'iryo tegeko ko bajyafashwe ryagiye bakabibumvisha mugasigayeho nabo nyene benshi barazi ko bari mu makosa
yego
Igino ufatira wose cyakomeye cyane kandi kibazo baramubarije kirahambaye nasanze murutana umugore bamubwiye bati urumva tuguhaye hari sentare tuguhaye ububasha bwo kurera abana twadogarite umugabo nawe acambwira bati wewe utegerezwa kuronka ububasha bwo kuja kuramutsa abana hanyuma rero munyuma uwo mugore aravyara uyu ni mwana umugabo ati nyabuna avyaye uyu ndi mwana kandi nyitongo ryanje mu gisata mwamusaturiye babaje mu bati yiriga nyabuna niwe yamuvyaye ati no muvyara gute mwara twagukanije ati banya kuwawe yiriga ni mwara twagukanije kuko mwaravuze ko azohoraza kuraba abana none aje kuraba umwana none mwagira byenda gute none umwana ndamuvise agwaye ari kuburire ntamusanga ari kuburire kugira afashe kumusohoza urumva rero nico gituma aha yaravuze ati borondera ibibanza bahuriramo
mwebwe muvuga muti babake ikigo bene abantu bavanye bakwiye kuza barahuriramo
cyane cyane mu gihe itegeko ari itegeko abantu turyakira uko nyene ataco tubanje gusaba mugabo rero itegeko mugere davise ibirishigikira hari byononekara reka ndagwakaro rero abo bagabo rero bameze uko nyene batazoreka kuja kuraba aba bana ngo nayagiye kuraba umwana gwaye madam ariko abwiye wawe ndi bubakana mu minsi za wa wundi atemerewe azovyara wa wundi bari kumwe azoca ashinga urubanza kuko umugabo yahemutse divorce usange twamana mu masentare ama divorce kubera iki umugabo yarenze ibigo urumva ko agatima kataravayo nubwo agomba gukora
mbega umwaka ikiringo ntarengwa cyatanzwe ni tariki 30 z'ukwezi kw'12 yuko bose bazaba bahijije kwiyandikisha kandi ko abatazaba bahijije kutunganya ibijyanye n'izongo yuko bazofatwa n'ibihano bitegekanijwe ivyo biherekeza iryo tegeko muvuga yuko bikwiriye kujaho muri iki gihe ubunyene cyanke bizojaho inyuma y'icyo kiringo cyanke nibikwiye kwihuta bikajaho muri kino gihe bakiriko barahitamwo abo bandikana
keshi na keshi iyitegeko sohotse
bega patiri ntacyo bivuga ko
uno munsi ikintu cyari kibereye kujaho nuko muri iryo tegeko bashiraho ibifasha umugabo guhitamo abagore oya ntiyavuye hasanga ari umugore arenganijwe ko ariyo nk'umugore usanga ariwe babanye ubwa mbere bakabana neza kubera ingeso mbi z'umugabo agatera inda umundi muntu hanze acamugira umugore hama mu nyuma hageze iri tegeko agacirondera kwirukana uwo babanye ubwa mbere bavyaranye abana baronderanye vyose kubera ngo kumbura arakuze yitwarira wakiri mutoyi nk'iryo tegeko ivyo ryo ritomora neza ingene bavana uwo mugabo n'umugore ingene bahitamo uwo bovana hama mu nyuma ikindi cokurikira rero nuko iryo tegeko ryoca rizana amategeko yerekana abo bana ingene abana batazira ubusa ko abana wabagize ubusa amategeko yubahiriza agateka k'abana n'iby'abana bazokenera
mu gutera turangiza kino kiganiro muti abana majambo make bakwiriye guherekezwa
ego ariko iruhande gato gatensubiye inyuma wabuze uti iteye kuvuga yuko abana baregwa nase cyane cyane bakwije imyaka yo kuca kwase ibyo rero niko amatiko yarari ariko uyu munsi abatego turavuga ni ka exceptionnel ni mu bihe bidasanzwe kandi kugira bije mu ngiro ubona ko ari mezire politique mugihe rero ari mezire ari ngingo ya politique n'ivyo bindi bateze kumenya yuko aba bantu ingingo iravuga atari abantu basanzwe si umusore n'inkumi bavuga ngo umuntu azokubakana n'uwo ashaka nico twita mère célibataire nico twita père célibataire
kandi abongereye ko ni ingo zamyeho mu mico y'abarundi kuko itegeko ryagiyeho mu 1980 ni kuvuga ni ingo zamyeho imbere y'iyo myaka uno musingira ngo bigikoranye n'ingere abantu bashaka kuja mu mategeko
ego cyo turajera ibya kahise nico gituma yari exception batiza kuvuga bati
bari kwa bashizeho ngira ngo ingingo bazifashe iziherekeza iryo tegeko ryagiyeho ngira mu 1980
neza cyane ndagwa karorero babajije uwariko arabisigura ho mu bushikiranganje bw'intwari yo hagati aravuga ati jewe mpanura bo kubakana nuwo batanguye kuko nivyo byiza cyane arabisigura neza kandi birabereye ati mugabo tubinjirira iteko rivuga yuko umuntu yubaka nuwo ashatse naho rero uno kuvuga umutegetsi ntakekeranya kandi abantu baba basa n'ingira amaso menini itibonera umutware ni wababonera ukwiteye kuri jari itegeko niko nibindi byabitegeko muntu uzokubakana nuwo mwatanguranye nkuko patira bisiguye kuko ushobora gusanga bizanye akajagari mu gihugu ushobora gusanga bari abana baje kubana n'abandi ku nguvu bitumyeho akajagari mu gihugu hanyuma ndagukaro barumvise nk'imuyinga ngo imiryango irenga 17,000 ngabanije n'amakomine ariyo amakomine ndwi urumva ko umustaneri umwe ashobora kuba afise 600,000 numvise avuze ngo wari karavuga ico gihe aserukira ubushikiranganje ngo abajejwe intwaro bazogerageza kubafasha ujejwe intwaro ateze kugira reference ateze kugira text ateze kugira ivyandiko yisubunga nyabona uzanye iki kibazo muzobutunganiriza uko uzanye iki uzomutunganiriza uko kuko ndibanganye ubushobozi ndibanganye uburyo ndibanganye n'uburyo wo kubona ivyo bintu kumwe bisigura yuko atazoshobora gutunganiza abantu 600,000 mu ikomine yuwe adafisi cyanditse ejo ahubwo twosanga wenyine basigari mu ngorane tuje kumugira kimwe twita counseling
mu kiganiro kizokurikira tuzotumira ajeje kurikurikiza umushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu ngira ngo ibi bibazo byose ngira ngo bazobitanga ko umuco ingene bariko baraherekeza iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu cyo kwandikana n'umukenyezi atarenga umwe imbere y'amategeko reka tugarukirize kino kiganiro hano kandi tunizera yuko n'abaserukira idini ry'abayisilamu nabo nyene bazoronka akajyo ko gushika ngaha nabo kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo by'ingene bisanzwe bitunganya muri iyo dini yabo. Tubashimire David Ninganza murongoye ikigo citaho ineza y'abana mukaba namwebwe mukivugira Sojepae. Turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire.
Turabakengurukiye na.
Turakengurukiye namwebwe Patrick Nsengiyumva Pierre muri mu biro bijejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura.
Murakoze cyane turabakengurukiye umugabo umugore umwe umugore umugabo.
Diane Ndonse narindemesheje kino kiganiro ndashimiye namwebwe mwese mwarimo duteza amatwi ku ijwi rya Amerika.
Kurakoze nawe Diane Ndonse kuri ico kiganiro n'abatumire mwari kumwe abandi bakoze nimwe mwari ko muratwumviriza tutasize inyuma Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma na engineer Diane nahaze tuzosubira ejo nkaho twatanguriye. Twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.